VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice bibiri. Naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema.
No kuvuga mu bikorwa bitegura yubire twarashizemo n'iki kintu cyo guhuza abana barerewe mwa kino kigo na cyane cyane umugwi Pesendrove.
Uwo ni umubikira mama Aline Karerwa uyobora ikigo Urumuri aho ni mu ntara ya Gitega mu Burundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa muri icyo gihugu turazigarukaho mu kanya gato. Ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, abantu batatu bishwe n'abantu bitwaje ibirwanisho mu mpera z'iki cyumweru turangije mu ntara ya Mwaro mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Abo bantu biciwe mu makomine ya Rusaka na Ndava bagandaguwe mu majoro yo ku minsi ya gatandatu no ku w'Imana. Muri komine Rusaka uwishwe yarasiwe ku musozi wa Bunyange, nyakwigendera yari umudandaza akaba yari umusore nkuko byemezwa na musitanteri wa Rusaka Bernardine Nduwimana. Kuri uwo musozi abandi bantu bane barakomerekejwe n'abantu bitwaje ibirwanisho. Abo bitwaje ibirwanisho barashe kandi no ku musozi wa Bugorora muri komine Rusaka nyene, aho bakomerekeje umuntu umwe. Abajejwe intwaro bemeza ko amafaranga atari make n'amatelefone ngendanwa yibwe muri ivyo bitero. Gushika ubu abagize ivyo bitero ntibamenyekana. Mufasoni Nduwimana arongoye komine Rusaka ahamagarira abanyagihugu bose kurikanura bakirarira, abasaba kandi gutanga amakuru hakiri kare igihe cyose biketse ikintu kitagenda neza canke giteye amakenga. Iruhande y'uwo mucuruza yiciwe Bunyange kuri Uwimana mu ijoro, abandi bagabo babiri biciwe muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro nyene ku munsi wa gatandatu mu ijoro. Bo mu kwari babiri bigisha ku ishuri nshingiro ryahitwa Bugera muri ya komine ya Ndava barashwe n'abantu bitwaje inkoho mu gihe bariko batahuka mu mihana yabo bavuye kwivuna kanyota. Ababagandaguye bagiye babiza amatelefone ngendanwa n'amafaranga yose bari bafise. Aloyize Ndenzako musitanteri wa komine Ndava amenyesha ko amatohoza ariko arakorwa kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi n'icyo batumye bimenyekane. Umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu abona ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyine ishobora guhagarika ubugizi bwa nabi mu gihugu. Leon Sengenda Kumana anavunira akagoha abakora amabi bose ko batokwijajara kuko ubutungane buzobakubita intaye mu gahanga naho hazoba ari nyuma y'imyaka myinshi.
Abafashe ibigwanisho je nabivuze kuva mu mwaka 2011 aho kunyumviriza banjana imbere y'ubutungane nabo ati nimuguma mushira imbere ibyo kugwana burya n'abandi bazotinda baruhe mu vya politiki baje muri izo nzira. Je ndamaze kumva imigumaze kuvuga nk'itatu twebwe nta yindiza nayo tubona tabanya politiki n'ababishoboye nibasubiza ibintu mu buryo hamana dushirirwanisho hasi. Ibyo biganiriro abarundi barushe n'amakungu yarushe byotangura je nazotara mu gihe cyo kuvuga ngo twatatu kandi abo kumviriza niba bahari bafashe ibigwanisho nabo nyene kuko yaba twebwe tuvuga ibya politike gusa. Iyo aba bariko baravuga ngo bariko baratunganya ibiganiro ngaha mu gihugu hagati narabumvise. Iyo babishoboka baba barahagaritse intambara, iyo babishoboka abantu barahungutse abapfunzwe barafungwa. Urumva rero nta kimwe gishoboka anacho kitumwe nibaza nti nta wo kumigwa muri ibyo biganiro kuko imera n'imperuka bibaho bitabaho ariko barakora ibyaha bazobibazo ari nabumbona bibazo haheze imyaka 20-30 gende batse bihugu bya Afrika ndabumva bego biko bajanwa hariya muri za sentare mpuza makungu usanga haramaze imyaka 20 ibyaba kibazwa ya myaka yaraheze n'abandi bazobibazwa rero ntagira ugira impungenge inzira politike niyo nyene yoroshe byo byasirikare biza kubera ibiganiro byananiranye.
Kugara wansengenda kumana ngucangombwa no guhagararira amasezerano ya Arusha yatumye Burundi busubizwa iteka mu makungu. Muri komine Ndava kuri uyu wa mbere hari umwigisha ku ishuri nshingiro yahitwa Muramba yafashwe, ariko gushika ubu ha mu gipolisi cyangwa abajejwe intwaro nta numwe aremeza kwirifatwa ryiwe ryo bari fitaniye isano n'ubu bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatandatu. Hari haheze hafi amezi abiri abandi bantu babiri biciwe kuri zone Ndava ya komine Ndava intara ya Mwaro. Umwe yari umupolisi w'inyamirama biopeji, uwundi nawe yari umunyezamu ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Akamaro ko kuba mu muryango wa Afrika mumbabarire abana bagendana ubumuga bwo kutabona barererwa mu kigo urumuri aho ni mu ntara ya Gitega bavuga ko bashobora kurengera ubumuga bwabo bagatera imbere nkuko abandi batera imbere. Ni nkuru y'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Aha ni mu kigo urumuri ikigo cigisha abana bafite ubumuga bwo kutabona kiri ku mushasha mu gisagara cha Gitega hari mu ijoro ryo kuri w'Imana hariko habera igiteramo. Icyo giteramo cyari citabwe n'abantu sinzi bavuye mu mihinga itandukanye y'u Burundi baje kuraba umugwi w'abaririmbyi batabona. Uwo mugwi witwa Peace and Love usanzwe ukundwa cyane kubera ubuhinga bafise mu kuririmba no mu gucuraranga. Umubikira Mama Aline Karegwa arongoye ikigo urumuri aratubwira intumbero y'ico giteramo.
Igiteramo ingene caje ubwa mbere hoho twaye dusanzwe turi mu mwaka wa yubire aho twitegurira kuzosozera imyaka 25 ikigo kimaze gitanguye mu kwezi kwa kabiri. No kuvuga mu bikorwa bitegura yubire twarashizemo n'iki kintu cyo guhuza abana barerewe mwa kino kigo na cyane cyane umugwi Peace and Love usanzwe umenyekana mu by'ukuririmba kugira ngo baze aho barerewe banezereza abana babaha umwizero ko nabo nyene bamaze kuva ngaha bazoshora kubandanya ubuzima bwabo neza ku buzima bushoboka babatera intege.
Jean Bosco Ntiganzwa arongoye umugwi Peace and Love.
Aha nahano twakoriye twamenye kuririmba na barezi batureze kuva kera. Nimba ushobora kuba umugaya amaso hari uwundi atakubwira yuko mu mugongo iwe afise ibipfunyunyu afise ibikovu afise iki afise ubumuga buri kwinshi. Kumugara rero no kumugara ku mutima no kumugara mu mutwe ukaba amaboko ntenderi ukaba muhogo mpamire abantu avyo bafise no babwira yuko bakomeye dukwiye kubaho tumeze twiyumvira ko turi nk'abandi ntabirebire dushobora gufasha iki kigo atari urukundo n'amahoro kubereka umunezero ako kanyamuneza baduteye. Mugabo icyo nshobora gushikiriza nuko nibatangura umwaka vraiment w'ishure umugwi Peace and Love urashobora gufasha ukagura impapuro gatoyi jenda zizi twarazigiye ko zirazimbye. Mugabo natwe muri buno buryo twaronse kandi tukaburonka bivuye kuri no shure ryatwigishije natwe turumva ko dushaka guterera tugatanga izo mpapuro.
Ndiyo kubwayo Maria Roza umwe mu banyeshuri bo mu kigurumuri yaratubwiye uko yiyumva.
Ikintu catumye twishima nuko bakuru bacu batweretse umutima w'urukundo batweretse igishika badufitiye batweretse ko bazoturera ni intambwe batweretse yuko natwe twokwizigira tukabona yuko abatabona dushoboye kandi mbere turabona kuko umutima wacu urabona duhumya amaso y'umubiri mugana amaso y'umutima arabona dufite umutwe wo kuyumvira ibyiyumviro birashe bituma natwe twiteza imbere mu buzima bwacu.
Elifaza arakaza n'umusore yiga muri ico kigo
ko cyepfye ampaye ivyitigiro byinshi byatumye nitigira yuko nanje shobora gutera imbere mu byo ndiko ndakora n'umuziki nawo nyene kushobora kunteza imbere kuko nabo nyene twama twumva yuko bahereye kutuntu duto duto nyene suko bari bazi kuririmba cyane bakiri batoyi.
Ikigo urumuri gifite abana 70 mu buraro bwacu naho umugwi Peace and Love ukaba usanzwe uremesha ibiteramo bikomeye kandi biurumbirwa rwego rw'ibuna mpuzamakungu. Uwo mugwi watangwe gutera imbere ufashwe mu mugongo n'ikigo Maison Shalom co mu Ruyigi ari naco cabaronkeje ibicurangisho vya none watangwe kumenyekana cyane mu ntango zo mu myaka y'ibihumbi bibiri. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Akamaro ko kuba mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba ntikaramenyekana ku Barundi bose. Abarundi baba ku mupaka uhuza Tanzania no Burundi muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana barasaba guhabwa ibisobanuro bikwiye ku bijyanye n'uwo muryango. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Fidelite Shat.
Mwijoro bara mu Burundi yamara ku murango bigwa kwisumamwo mu gihugu kibanye cya Tanzania.
hari mwigeme hoteli
abo ndi bamwe barundi twasanze ku cambu curuzi kwa Maragarazi rugabura urundi na Tanzania ku ruhande rw'Uburundi turi muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana ku ruhande rwa Tanzania nahitwa Igasuru mu ntara ya Kigoma abo hakuno mu Burundi barashobora kubonana no kuvugana nabo hakujya muri Tanzania kuko hagati y'igihugu n'ikindi kuri urwo ruzi kwa Maragarazi nta metero 30 zica hagati
twari
Bamwe ko barajabuka n'ubwato baje muri Tanzania mu gihe abandi nabo bari ko baraza mu Burundi. Watukikuje harimo barimyi abikorera imizigo n'abasoza ubwato bunguruza abantu n'ibintu. Abarundi bemeza ko batunzwe no kwisumamwo mu gihe kibaye cya Tanzania. Ibihugu bya Tanzania no Burundi bihurikiye umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'Ubuseruko EAC. Naho imirimo y'abo Barundi irangukira mu gihugu kibanye cha Tanzania, bamwe muri bo ivyo umuryango wa Afrika y'Ubuseruko baduhishutse ko ataco babiziko.
Kumva ngo umuryango wa Afrika ariko nkaho Jeveryman kuri nta nsiguro nini hano sho gutabura.
Turashika kure tuja gusa nkaho hatushikira nkaho hafi. Bivyo kuvuga ngo ma Afrika na nini ntitubikurikirana cyane.
Uwo muryango wa Afrika y'Ubuseruko ndabumva bavuga ku radio mugabo habyunzi sindabikurikirana hafi kuko jewe njabutse ngaho akudya nkarondera buzima nkarima hanyuma nkaronka mbona kujabuka
ni bisanzwe nyine kokubira twege biza taturaba nico nyi gituma tubifata nyine nkuko nkagenda umuntu nsanzwe ndi muto muto mbona abwira njya nijyamira hanyuma nyine nkacanshimuko nyine
umanyaga ko twasanzwe ico cambo hariho abahuyuhisha kubijanye n'akarusho k'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko kumunyagihugu
cyo baze kumva gusa nuko umuntu ari mu bihugu bitanu bigizwe Afrika y'Ubuseruko nkuko ngiye muri Tanzania ntibashobora kongombagura cyane nkuko mu minsi bitari bwo bitangure niko karusho kahari
bari gize kuvuga n'umugambi uko bazorondera nk'ikaranga muntu bashobora kuba abanyagihugu iyo karanga muntu igakora mu byo bihugu bitanu byo nzi bimwe sinzi ko byaba bisanzwe byo bya yasese
urumva bari ko barasobanura yuko tuzogira ubwisanzure soko zikaba zimwe
nabo tadi cyane ibikoregwa muri Afrika y'Ubuseruko bamwe muri abanyagihugu bisumwa mu gihugu cha Tanzania bashikije kuvyuma vyacu bifata amajwi ibyo koregwa mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko maze bikabagira kamaro
nganye nka ku mupaka ugeze mu bijiji biri kure amahera y'Uburundi sanga ikora dukoresheje ifaranga rimwe nk'ibi bihugu bitanu bigize umwe bwa Afrika kurumva turi ko turarondera ubuzima byosha bitugyohera kurusha uko twari biri urinda kuvunjisha amashiringi n'amarundi
urupapuro rw'inzira mureka rengane pasiporo twobisaba tugiye mu bindi bihugu atari ibi bitanu ibi bihugu bitanu narinzi yuko ari kujya ku mwana avuye muri uru rugo akaja mu rugo rundi kubera baba bamuzi yuko ari uwo bavukana nta bindi biriko baramubaza
baza ari mubanya babama bamubona
nkwiyagura ngiye Burundi ndefise y'umukoragore. Gi Tanzania ndefise y'umukoragore. Ngendi Kenya ndefise y'umukoragore. Yani hose ndi kandamiza. Hapo ndo safi. N'umujyango umwe gwa Afrika.
Abanyagihugu bose twahuriye ku cambo cha Maragarazi basavye ko muri leta bijejwe boja kubasigurira ibijanye no mujyango wa Afrika y'Ubuseruko.
Abantu babategetse b'Burundi
ari ibintu bimwe bimwe bigumiza ko hari yavyategezwe ko batwobimenya natwe abantu bato bato. Hatwege turi ngaha ku rubibe dushora kwiyumvira ukaja no hiyo kurere. Mugabe banye n'ukuntu babigusigurika menye n'ishora kwisigura ntabo bafata bakagukubagura umuntu afise nkiyo karanga umuntu y'Burundi gashira kubabwira aba bagufashe igenye ibintu byifashe
yego ni byiza kugira ngo badusigure kugira tutomokegwe kugira ngo aho tuba turi hose tworohegwe ku kazi twa turiko twakora eya mategeka tugenga tukamenya ko twagendera
mu kiganya cyo guhanahana ivyumviro hagati y'abarundi bari mu namashinga amateka ya EAC n'abamenyesha makuru abo bashinga amateka abonye n'ubwabo bari yemereye ko ikorwa muri Afrika y'Ubuseruko EAC bitazwi n'abanyagihugu bato bato afisa mose yavuze ko ico kintu bagiye kugihagurukira ako kanenge kahave
tugende tugerageze gusansibiliza aho dushobora kugira ngo abantu bamenye akamaro integration ifitiye abanyagihugu rero harabayeho amakosa yikudatanga information yikutuguruka abanyagihugu bumve ko integration ni yiwabo si yabaje bagenda mu manama ico gituma rero twavuze tuti kome duserukira abanyagihugu reka natwe dusohoke tugende tuvugane n'abantu kwiyumvira rero yuko iyi card ho na le media yo dufasha kubera mwebwe mushikira abanyagihugu gusumba twebwe
iyo nama ivyo vyavugiwemo yabaye ku munsi wa mbere uheze yaheze afunditswe ko amenyesha makuru bagiye koroherezwa kuronswa amakuru yerekeye ibikoregwa mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko mukamenya ku Burundi bwinjije mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko kuva mu mwaka w'2007 muri komine Mukemba mu ntara ya Rutana Fidelite Shatse y'Ujya Amerika
Ijwi ry'Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
naye abona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Wa sekonda 60?
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri iki gihe mu Burundi hari ikibazo cy'abana b'abanyeshuri baregwa kwangiza ifoto y'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza mu bitabo by'amashuri. Twaboneyeho kuvuga ku bana bafitanye ibibazo n'amategeko. Umwana ufitanye ikibazo n'amategeko turamusobanurirwa na Ale Rurangangabo witangiye guharanira agateka k'abana by'umwihariko abana bafitanye ibibazo n'ubutabera.
Umwana afitanye ikibazo n'amategeko ku muntu yamusobanura ni umwana wari wese ariko arakurikiranwa n'ubutungane gucaha iki cyangwa ikindi
ariko rero nyine ibyo byaha bisobanurwa n'amategeko yanditse
yanditse nibyo nkubwira nyine ariko ndakurikirwa n'ubutabera arinze ahamagarwa imbere y'inyamiramabi cyangwa agahamagarwa imbere y'umushikirizamanza cyangwa imbere ya sentare ubwo nyine aba yamaze kuba
Minani wiriwe neza?
Wiriwe neza munyamakuru.
Hari ikibazo ufitiye umutumire?
Ego hari ikibazo nari mfitiye umutumire mbese n'inkintererano. Yavuze cyane ku byerekeye ugwaruka turavye nk'ibyo babikubira bamwe kino gihugu cacu ugwaruka rwinshi usanga ruri victime y'ibiri kubiraba. None hamwe tukaba twumva amategeko nayo yakingira ugwaruka. Uwo mutumire wacu ko yayize ko cyane
cyane cyane kuyashyira mu bikorwa
kuyashyira mu ngiro none hamwe ibyo garagara rwose akabona abantu bakuze aribo usanga bariko barakwegera mu ngorane kugwaruka ayo mategeko yoyo kwabo bantu bakuze bakwegere ingorane mu gwaruka bo amategeko abavuga kwiki ikibazo cyane cyari ico.
Urakoze Minani. Noneho duhamagare na Vincent. Vincent, wiriwe?
Wiriwe.
Hari ikibazo ufite?
Yego, gye ikibazo nobaza. Ndega ibyo bintu byakozwe abana babikoze. Igihano cyo bari cyo kubafunga cyangwa cyo bari ari cyo gukoza amatoza n'ikurondera bari batumye.
Ye, urakoze.
Yego, sawa.
Niko se Alain, aba bantu babiri Minani na Vincent, umwe aravuga ati abantu bakuru bakurira abana mu ngorane aya mategeko arengera umwana hari icyo bavugaho
uravye ico bita aya mategeko ntacho avuga kuri abo bantu kiretse iyo umwana icaha yakoze agifatanije n'umuntu akuze barashobora kuja mu rukiko muri sentare bose bakaburanira hamwe bakaburanira hamwe iyo bakoranye ico caha
n'ukuvuga umwana akoranye icaha n'umuntu mukuru mbese ubwo umwana na wajya muri sentare y'abantu bakuru
yego arajamo asentare y'abana ihari gusa asentare z'abana nabyita ngo nta makuru speciale ahari y'abana cyangwa amatribunal speciale y'abana ja muri sentare nk'iz'abandi bose ariko umucamanza afite urwo rubanza niwe amenya ukuntu amugirira icyo bita justice specifique hamuyu nawe avuze ngo nuko yabasha bashaka kubyitiranya abo banywanyi bahamagaye baca bashaka kwifatanya na cya kibazo kiri mu Burundi abari abana bafungiwe bari abana bajya bagirirwa icyaha kimwe bagirirwa ko bahungabanije umutekano w'igihugu donko batutse umukuru w'igihugu
icyo rero cyo ni icyaha giteganijwe n'amategeko
nacyo cyateganye ariko abo bana twese uko turavuga ni abana bakoze ibyaha barica bariba barafata ku ngufu bakubakora n'ibyaha byinshi n'ibyaha bishobora kuba cyabafatira kuri icyo kubera nyine nicyo kirababaje n'ibyo kibatubabaje twese ariko twese twako ku kiganiro cyacu ariko turavuga ibyaha muri rusange
ariko rero nimba se icyo cyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu giteganijwe cyangwa se cyo kumusuzugura giteganijwe n'amategeko noneho umugenzacyaha mbese inyamirama bakavuga ati abo bana koko nicyo bakoze amategeko dore ngaya bayarenzeho uyu nguyu Vincent aravuga ati igihano nicyo kubafunga
bisanzwe mu mategeko uko amategeko avuga gufunga umuntu igihe biba ari nko ari nk'intwaro ya nyuma igihe bitagishobotse igihe mubona ko umuntu yahava agenda cyangwa bava navuga
yasibanganya ibimenyetso
ibimenyetso naho gufunga naho yaba ari umuntu akuze kumufunga kamirindi ni gihe biba nyene ari ni nka decision ya nyuma y'umushikiriza manza handi bwo bataza kuburana bagize ariko kubahana hari ikintu kitwa enquête sociale buryo urinzwe n'umwana akora icyaha nka kiriya cyo gutuka umukuru w'igihugu ugiye ukagira enquête sociale ukagenda buke ukabaza mu rugo iwabo uko abaye uko ababyeyi babaye uko umuryango ubayeho urashobora gusanga igituma barakoze ririya kosa urabona kuva dusubiye inyuma gato kuva ubutegetsi bwa Nkurunziza bubaho ubwo ni niyo mu perezida wenyine agiye mu bitabo kuko ntawe ni mu perezida tugeze tubona twe mu bitabo kuva twiga hariyo gwa gasore nka Ero National na mu bitabo tukamubona ku noti tukamubona hehe kandi kwa gasore cyo batwigisha yuko ari papa ari umubyeyi w'igihugu yashatse kwikukira yagize iki bakavuga ibigwi byiwe batwigisha ko ari umuntu yadukuye ko ingo y'abazungu bamatse ibihugu yakoze ibintu byiza bituma bitigeze biba ariko rero ku byerekeye uyu mu perezida nawe ahari hariho abavuga bamuvuga neza n'abamuvuga nabi mwana mubyumva ku maradiyo yose harabanenga harabashima umwana rero nimba ava mu muryango unenga cyangwa nimba ava mu muryango ubwo butegetsi butigeze bworohereza ubutegetsi buti ashobora no kuba ari n'imfubyi bari abana bashobora no kuba ari n'imfubyi nuko tutazi tutabagira icyo bita enquête sociale ni ukugenda ku ivuko rye ukamenya ukuntu yakuze ukamenya ukuntu abaye ukamenya icyamubabaje icyatumye ahitamo gutaburya foto ntatabure umwami mwambutsa kandi amuri iruhande ntatabure dadaye ko na dada yarimwo ntataburemo dadaye ntitwumva ukuntu agenda kuri Nkurunziza ugiye rero izo nido umushikiriza manza ashobora kuba yarabafunze ariko iyo abanza akagenda akagira itohoza ryimbitse yatuma bari bana bakoze biriya ko ni ukwishuje
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikibazo cy'abana bahura n'ibibazo n'amategeko Desire wiriwe
cyane
ikibazo cyangwa icyitekerezo
nariko ndabaza gutya bega ko ubwa mbere umunyeshuri yanditse mu gitabo baramwirukana bakabwira umubyeyi ngo nakigure none ubu naho byagenze gute kugira ngo bavuge ngo nafungwe
ndumva
umukuru w'igihugu yajya mu gitabo ngo ikore iki imari iki ku munyeshuri yabashaka bamwige bashaka kumenya iki sinzi ko ari cyo munyeshuri aho murakoze
sinzi nimba icyo kibazo kireba Alain cyangwa se kireba Ijwi rya Amerika mu by'umwihariko Kamirindi Thomas kubera ko igihugu kiba gifite uburyo bwacyo bwo gukora gushyira ifoto rero y'umukuru w'igihugu mu gitabo ibyo ngibyo nukubibaza abashinzwe uburezi mu Burundi ubwo hari twazabashaka
neza amategeko kuturusha hari itegeko rihajya gukunda umuntu ku nguvu cyane nashaka kumenya ko ushyira mu ifoto ku gitabo mbega nk'umugi wanje borishyirako bakarica bagasara byo cyabigenda gute
ibyo aribyo byose ndumva umutumire yavuze yuko abo bana bashobora kuba bagirizwa yuko basuzuguye umukuru w'igihugu kandi icyo ngicyo ni ikintu giteganijwe mu mategeko ahana ndumva rero ahubwo nawe wafata ibitabo ugasoma hanyuma ukamenya uko bimeze urakoze cyane Desire
sawa namwe murakoze
Alain nihaye gusubiza Desire sinzi nimba ibyo avuze hari icyo nawe wabivugaho
uyo musubije neza nashaka ndamurangire mu Burundi hari ikintu cyitwa biro d'education virale niba yita n'ibiro bitunganya inyigisho mu mashuri barabonye babona ko ari wakwiye kujyamo uko yabivana n'ikigo bashaka gutanga niko babifashe yabaza nko muri BR ikorera iruhande ya radio na televiziyo y'igihugu yabenda akababazanya ko bo muri gituma ari we arimo mu bakereza bose batwaye ikintu nomongera ko kubera perezida Nkurunziza aratandukanye n'abandi ba perezida bayoboye Burundi arazwi cyane aramenyerewe kubera ibikorwa bimwe bimwe akora n'umuntu ari umupira hamwe n'abanyagihugu bumva akina umupira abana baza kureba umupira uranza ahaca kenshi cyane n'igare kuko arakunda kuva igitega n'igare akajya Bujumbura acimuranza rero
akavuyo yose akajya Bujumbura n'igare
yego n'igare agakina ni ikibuga kimuranze yagikine ko nkama maki ya Chicago ni menshi cyane nuko uvuga abana baramuzi arazwi cyane hanyuma rero harabamuzi kuri ibyo ariko rero ikintu dusubiye inyuma kimwe navuga ngo enquête sociale bari abantu byukaraba niba kandi nacyo gituma ariko barabarekura ubyukaraba igituma bafunzwe ituma bakoze biriya wawe gitora uravye imibereho yabo urebye ukuntu bazi uwo muperezida ukuntu bamuzi icyo bamuziho ikimuvugwa ko iyi mwandikwaho nicyo gituma bamuzi n'ibyo akora ngiye kubidondagura ndavuze umupira abana baraburaba cyane ndavuze igare kandi ajya mukorani ajya mu bikorani ku masade akavuga ubutumwa bwiza akavuga ubutumwa bwiza akavuga n'umudamu wiwe no kuvuga ko abana baramuzi cyane arazwi cyane ndakubwire nk'ibibazo twaguma duhura kenshi n'abanywanyi babyumve muri aba bana amakosa y'aba bana menshi icyo yavako yava mu mashavu ubunda guha akarorero iyo bambaza ati mbega umwana w'imyaka 14 arashaka kwica umuntu aramwica akamurangiza gute rero hagiye umwana bari impfuzo umuryango wamutoye kumurera ukamurya ukamurya mu byo ababyeyi basi iyo ukibukaraba rege ituma yishe uwo muntu yaramureze cyangwa uwe ntabo cyangwa wese wawe ariko usanga akubwira ati je namutemye kubera inka za papa zose yaziri kandi wagenda ukabaza ugasanga mu by'ukuri baramuriganije uwo mwana bimukuraho icyaha ariko bimukuraho icyaha asasina donc l'infraction ya asasina imugumaho ariko rero umucamanza ntiyaje isi specifique mu kumucira urubanza ntibamucira urubanza nk'undi nk'uko kwa kamirindi watema umuntu n'abo bana rero ukuntu bibasiye iyo foto y'uwo mukuru w'igihugu havuzweho ibintu byinshi muri uyu mwaka uja gusanga ari nk'umwana ubu atakinywa amata yahora yanywa kubera nka se yapfuye muri iyi miburungano kubera nka se nkuba afunzwe azira ubusa kubera nka nyina yoba yararashwe kubera nka mukuru we yari amutunze yoba yarahemukiwe n'ubwo butegetsi umwana yabona iyo foto rero ati bwa butegetsi bwa nyakamata bwa butegetsi bwa nyakanido bwa butegetsi bwasuza ku bijumba najya tenkupe ati umukuru wabwo ni uyu agafata ikaramu akamujomba mu jisho kubera abuze ukuntu amugeraho byose rero abakozi abahinga muri psikoloji abakozi nka teredezone yabifite abapsikologe abafite abahiriste bakagira hamwe bakagira enquête sociale bakagenda hamwe mu rugo rw'uwo mwana bakabaza igituma yakoze icyo cyaha ugasanga baratoye ingo n'imvano yatumye uwo mwana mushaka umwana n'umwana nyine umwana n'umwana
ubwabyo kuba ari umwana icyaha cyose yakora kuba ari umwana ni inyoroshya cyaha
ariko kubona ari kumwe n'izindi foto ntibatabure ya mwezi gisabo uko irimo ntibatabure ya mwambuza bagacaho tabura ya nziza urumva n'ibintu ugiye ukabyiga ku isoko ku ivuko ryiwe hariya mu rugo iwabo gutyo ukamenya icyo umwana yakoze ibyo
uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwa imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
ngunje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira ineza
twese biraturaba tureke ibintu bihangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose iby'ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikina muri kirukuri ku ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage n'abandi
mu makuru y'imikino mukanya kuri uyu munota ikipe y'Ubutaliyani irimo irakina n'ikipe ya Espagne biracyari ubusa ku busa umukino ukurikira nuza guhuza Ubwongereza na Island hanyuma hazakurikireho imikino ya kimwe cya kane y'irushanwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi shuti rero mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma dushimire na Fatuma Alimas Kalala wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio muri kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.